kwa uhuru wao. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese mudutiza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 16 y'ukwezi kw'indwi umwaka w'2020. Muri iki gitondo muri kumwe na Fidel Niyongabo. Zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba muri Uganda zivuga ko gutaha bizoterwa nuko zizeye ko zizoba mu gihugu gifise amategeko yotuma umutekano wazo ubahirizwa.
Imbonera kure zibanze zifatirwa umwanzuro zigaruke mu rugo nimba ari imirimo baziyindi mu bw'imirimo bayihaye yaduteje umutekano muke bituma tugira ibibazo byinshi.
Uwo ni umwe mu mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Uganda. Mu Rwanda leta yatanguye kurondera za kaminuza zizokwakira abanyeshuri bagera ku 2000 biga mu mashure atataherutse kugabwa. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye turazigaruka ko mukanye. Yamara imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyisi,
urakoze. Fidel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko itazoha Sudani ifashanyo y'iterambere kiretse impande zerwa intambara muri ico gihugu zishize mu ngiro amasezerano basinye mu mwaka w'2018. Ambasaderi wa Amerika muri ico gihugu yavuze ko leta y'ubumwe yashinzwe mu ntango z'uyu mwaka itarashira mu ngiro ibitari bike biri mu masezerano. Yavuze ko leta ya Amerika yiteguye gufasha mu gusanura igihugu cyatabaguwe n'intambara, ariko mu gihe abategetsi muri politike butangura gukora ibyo biyemeje. Imigenderanire hagati ya Amerika na Sudani y'umanuko yongeye gutosekara inyuma yaho Perezida Salva Kiir n'imihari itavuga rumwe nawe inaniriwe akatari gake gushinga leta y'ubumwe, ariko bavuye bashika kumwumvikano mu kwezi kwa kabiri baremerewe na Amerika hamwe n'amakungu. Ishirahamwe mpuzamakungu rikurikirana ingorane ziri mu bihugu bitandukanye International Crisis Group ryashikirije ko ubwicanyi bubera mu ntara ya Ituri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umaze guhitana ubuzima bw'abantu bashika igihumbi, bwatumye kandi abantu hafi igice cy'umuriyoni bata ingo zabo. Raporo yasohowe n'iryo shyirahamwe kuri wa gatatu ivuga ko ubwo bwicanyi buba hagati y'ubwoko bw'abahema bagizwe ahanini n'aborozi hamwe n'abalendu bagizwe n'abarimyi. International Crisis Group risaba leta ya Perezida Felix Tshisekedi gufasha kugira abarwanyi bo mu bwoko bw'abalendu bagabanye ibitero, kimwe mu byotuma hatangura ibiganiro hagati yayo moko hamwe n'iyindi mirwi. Risaba kandi ibihugu bya Repubulika ya Congo, Angola, u Rwanda na Uganda gufasha kugira amahoro aboneke muri ako karere.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Intumwa z'ibihugu bibanyi na Mali zashitse i Bamako ejo kwa gatatu gufasha guhuza abashamiranye muri politike. Izi ntumwa ziserukira ibihugu 15 bigize ishyirahamwe CEDEAO zirongowe n'uwahoze ari perezida wa Nigeria Goodluck Jonathan. Zigiye kumvikanisha perezida Ibrahim Boubacar Keita hamwe n'abari mu myiyerekano bamusaba gutanga imihoho. Ni mu gihe hari iyindi myiyerekano itekanijwe kuri wa gatanu yabaye mu ndwi iheze yamaze iminsi 3 yaranzwemwo ugutana mu mitwe n'abajejwe umutekano, kwatumye abantu 11 bafa abandi 158 barakomereka. Umurwi w'abakora imyiyerekano wiswe uwo ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu ugizwe n'urunani rw'abanyepolitike n'abari mu mashyirahamwe ya Societe Civile banegura perezida ko yananiwe guhagarika umurwi w'abarwanyi umaze imyaka 8 uhungabanya umutekano w'igihugu. Ubwo bwicanyi bumaze guhitana ibihumbi by'abanyagihugu hamwe n'ibihumbi amajana bataye ingo zabo bahungira muri Nigeria na Burkina Faso. Afrika y'Epfo yarashikanye abantu barenga 3,000 kuri uyu wa gatatu bamaze kwandura umugera wa corona. byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Zweli Mkize. Abandi bantu janindwi bashasha bafuye kuri wa gatatu bakaba bashikanye kubarenga 4,450 umaze guhitana. Abandi barenga 35% kwijana bari mu ntara ya Gauteng yaronse kandi benshi mu bafuye. Perezida Cyril Ramaphosa mu ndwi iheze yavuze ko igihugu arongoye kitari bwigereye gihura n'ikiza cyo ku rugero rungano ku Afrika y'Epfo. Nicyo gihugu gisinzikajwe na COVID-19 ku mugabane wa Afrika, ikurikirwa na Misiri imaze kuronka abantu bari munsi y'85,000 banduye hamwe n'abarenga 4,000 bamaze gufa. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango wa George Floyd kuri uyu wa gatatu waritwariye igisagara cya Minneapolis muri leta ya Minnesota usaba gushumbushwa ku rupfu rw'uwabo yiciwe mu minwe y'abapolisi 4 mu kwezi kwa gatanu. Floyd, umunyamerika w'umwirabure, yishwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu inyuma y'aho umupolisi w'umuzungu Derek Chauvin amufukamiye ku izosi ikiringo cy'iminota 8 yicwa no kubura impemu. Igitigiri cy'amafaranga umuryango wa Floyd usaba nticyashikirijwe, ariko Ben Crump, umushingwamanza wawo, yavuze ko indishyi basaba ihambaye ku buryo abapolisi bazohagarika kwica abantu atacu bazira na cyane cyane abirabure.
Urakoze Aloyce Makuru uhejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye yahamagariye baburamatari b'intara 18 zigize u Burundi kwihutira gutuzikiza cha virusi ya corona no kugwanya biboneka ibiturire. Inkuru tugezwaho na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Inyuma yo kwemezwa n'inama nkenguzamateka ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, mu nyuma bakagenwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, Evariste Ndayishimiye kuri uno wa gatatu yahuye n'abo barongoye intara 18 z'u Burundi kugira batangure imirimo yabo bazinanye, bongere batekerwe impanuro mu mabanga bagiye kujyamwo. Jean-Claude Karegwa ndenza ko umuvugizi w'umukuru w'igihugu yashikirije abamenyeshamakuru iby'umukuru w'igihugu yaganiriye n'ababuramatari.
Icambere ni ukugwanya ca kiza karanda corona, akababwira yuko isekeza yatanguje rifise icivugo ndakira sinandura kandi sinanduza ikiza coronavirus coba icivugo baburamatari bose bokigira gwabo kugira ngo iyo ngwara iranduranwe n'imizi mu kiringo cy'amezi atatu. Bisigure ko hategerezwa gukogwa ibikogwa mu ntara mu ntumbero yo kuranduranwa n'imizi ico kiza karanda. Ikikogwa cya kabiri cyihuta nico kuronsa akazi ugwaruka gwarangije amashuri mugabo rutagira akazi. Aho rero gikenewe bwa mbere ni uko ugwaruka bamenya igitigiri cyago n'ivyo gwize mbere aho rudashobora kuronka akazi byoroshye, hakabanza hakaba n'inyigisho nkayishabwenge zorufasha kuronka icyo ukora.
Mu gihe rero Burundi buri mu bihugu 10 vya mbere muri Afrika igiture cyatsi mw'indaro nk'uko vyerekanwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu Transparency International, gutuza ibiturire biri mu byo baburamatari basabwe. Hakaba mbere hagiye gushyirwaho uburyo abanyagihugu bazohora bashikiriza uko igiturire gitangwa mu makomini wa
kugwanya ibiturire, kugwanya isesa kugwanya ubutunzi bw'igihugu. Yababwiye twa dusanduku zoja mu makomine ko twotegurwa, hari mukuru w'igihugu arafise abizi igwa biwe bazogenda bafise igufuri n'urupfunguruzo bwa mbere bakugara bazobaje kugurura bagiye gukurayo ibyo byashikirijwe n'abenegihugu. Hariho asaba baburamatari gutinyura abenegihugu bumve yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi rusange, ubutunzi rusange twese tegerezwa gukingira. Gutyo rero umuntu wese ategere ko gusesagura, kunyonyeza, kugira ibiture cyangwa kubitanga ari umuziro uzigwa babigira umuziro.
Ikindi Jean-Claude Karegwa ndenza ko yamenyesheje baganiriye muri iyo nama y'abamatari n'umukuru w'igihugu nuko abahungiye mu gihugu hagati bosubizwa mu zabo.
Yasabye abamatari kwegera abo bantu bakaganira bakabwira imigambi igihugu kibafitiye, mugabo bakumviriza nabo nyene bakababwira ibyifuzo byabo. Kuko nkuko yabamenyesheje icyo ugiye gukorera abantu, abo bantu mutakivuganye kenshi bagifata nkuko cyo batari gikorwa kije kubagirira akamaro. Ati rero ni muganire nabo bantu abakeneye gusubira mu zabo, bumva ko bishoboka basubire mu zabo, abo bidashoboka nabo bifuza kuba nko mu bigwatu mu bigwatu, ariko cyane cyane ko biganiro hagati yabo bantu nabo barongozi b'intara
ibindi babura matari baganiriye n'umukuru w'igihugu kwitwararika kugwiza umwimbo biciye mu kuvomera kubungabunga umwimbo na cane cane mu ntara ziri ku rubibe no kurondera ibibanza byo kubakamwa amashuri y'imyuga mwomenya ko muri babura matari 18 babiri gusa ari bo bahora muri ayo mabanga nabo bakaba ari abo mu ntara za Gitega na Karusi muri abo babura matari batatu n'abakenyezi bakaba bagiye kurongora intara za Ruyigi Makamba na Karusi Gishasha abarundi baheruka kubona mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 inyuma y'igandagugwa rya Perezida Melchior Ndadaye nuko muri abo babura matari 18 harimo basirikare bo ku ipeti rya koloneli batatu bajejwe intara za Bururi Kayanza na Mwaro be n'abapolisi babiri umwe akaba arongoye intara ya Cibitoke uwundi nawe akaba arongoye igisagara cya Bujumbura abasivili 13 basigaye bose bakaba baturuka mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2005 ababura matari bose rero uko ari 18 imbere yo gutandukana n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yabanje kubashikiriza imodoka nshasha zibafasha mu banga yabo gusa umukuru w'igihugu akaba yabasavye kuzozibungabunga Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
urakoze Desire kuri iyo nkuru tukiri mu Burundi inyuma yo kumukuru w'igihugu mushasha w'u Burundi Evariste Ndashimiye ahamagariye abarundi bahunze igihugu gutahuka kugira abafashe kuba ku Burundi mu ijambo yashikirije igihe yarahira zimwe muri zo mpunzi ziba muri Uganda zivuga ko zigifise inzitizi zijanye n'umutekano wacu inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda Ignatius Bahizi
Ishyirahamwe rishinzwe impunzi ku isi UNHCR ritanga ibisubizo bitatu byonyine byatuma ubuhunzi bushira ku isi aribyo impunzi kugirwa abanyagihugu b'igihugu zahungiyemo gushakirwa igihugu cya gatatu uretse icyo zavuyemo n'ico zahungiyemo hamwe no gutahuka ku bushake zigasubira mu gihugu cyazo cyakavukire iki gisubizo cyanyuma nicyo gishyirwa imbere cyane nk'igitanga umuti nyawo wo gukemura ubuhunzi ku isi dore ko izibonerwa igihugu cya gatatu zitarenze rimwe ku ijana ku mpunzi zose ku isi kandi n'amategeko y'ibihugu atandukanye akaba atemerera impunzi guhabwa ubwenegihugu muri icyo gihugu ukurikije ibi bitatu mu gihe bitera abantu guhunga bidakemuwe byaba bivuze ko umubare munini w'abahunze bashobora kuzitwa impunzi ubuzima bwabo bwose
ntitwifuza ko hari umurundi yoba mu mahanga ari impunzi umenga ntagira ubwenegihugu nico yitwa dusaba barundi bose ko botahuka tuzobandana duhamagarira abarundi bari mu mahanga kugira uruhara mu guhesha izina ryiza uburundi mu makungu no mu gutegura no gushyira mu ngiro imigambi iteza imbere uburundi
uwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yarahizwaga mu kwezi gushize imbere y'abarundi bose kuba umukuru w'igihugu icyo yasabye impunzi z'abarundi niwo muti ushobora gukemura ikibazo cy'abarundi benshi bahunze badashaka kwitwa impunzi ubuziraherezo ukurikije zimwe muri izo mpunzi twavuganye n'izindi twagiye tuvugana kenshi
harimo abantu benshi bateje umutekano muke mu Burundi bagateza n'ibazo byinshi mu Burundi harimo nk'abo bantu bitanwe n'imbonerakure kuko imbonerakure nta murimo zari zihawe cyangwa se zari guhabwa wari gutuma igipolisi kitagushobora kuvana nuko zari abantu badahembwa bavuga ati ni uguhembwa mu bantu ni ukwihemba mu banyagihugu dutwara ibyabo twonona ibyabo dufata nabi abantu ukore uwo tudahuza rw'ukubitwa ari ukugirirwa nabi imbonerakure zibanze zifatirwa umwanzuro zigaruke mu rugo nimba ari imirimo bazihe iyindi umubwiye imirimo bayihaye yaduteje umutekano muke bituma tugira ibibazo byinshi Evariste Ndayishimiye abanza akora icyo kintu kugira ngo natwe tubyigeho kuba twagaruka mu gihugu
nimba ashaka ko abarundi bahunguka bakubaka igihugu imbonerakure nizive mu nzira nizishikize ibigwanisho zahawe zije kuba abanyagihugu nk'abandi umuntu nanahunguka amenye ngo abayeho nta kintu kizogira gute nta muntu azomutoteza kuko perezida wibereye i Bujumbura ariko imbonerakure iri mu gihugu hagati izototeza abantu batoteza abantu
zimwe mu ntumwa z'igihugu cy'u Burundi twagiye tuvugana zivuga ko ibyo impunzi zivuga ku mbonerakure atari byo ko ari ugushaka kuzisiga imbyiro kandi ko hari n'imiryango mpuzamahanga idashakira ibyiza Burundi igende harabikwa umugwi w'abasore bishaka riri ku butegetsi nyamara imbonerakure ntabwo aricyo kibazo cyonyine hari n'abandi bumva ko iby'ubutunzi mu gihugu bitifashe neza akaba bigaragaza ko basa nk'abarimo gushakisha imibereho kuruta kwitwa impunzi
none mu Burundi nk'ubu nk'akarorero amaze kugusinyira amashyirahamwe ngaha y'amakompanyi angahe yoherekaza akazi abarundi bafise nk'udushure bashobora gusabamwa akazi ko gukora mu Burundi kuva atanguye kwa president kugira ngo twizere ko ibyo yavuze byo byatanguye gushyirwa mu ngiro amashyirahamwe ngaha amaze kwemererwa mu Burundi iyo habantu akazi bagahembwa
ariko icyo naco president ayishimiye uko niko yakivuzeho
wajanwe no gupagasa nawe azaroswe ivyangombwa areke guterice y'igihugu no kwiterice yi ni nkuko dusaba barundi bari mu bihugu byo hanze kugira indero ndundi uwo byanye nawe natahi wabo kuko igito gitabwi wabo hakatukisha abarundi bose
habakirikare cyane kugira ngo umuntu avuge ko president ayishimiye ananiwe gukemura ikibazo kibuza impunzi z'abarundi zinyanyagiye hirya no hino ku isi gutahuka kuko akiri mushaka ubutegetsi ariko cyaba ari igihe cyo gushakisha ukuri kuri mu by'impunzi zivuga kumbonera kure nuko ibisubizo bigatangwa kugira ngo zitongera kwifashisha iyo mpamvu zivuga ko ariyo izizitirira mu buhungiro ukurikije umuryango ushinzwe impunzi ku isi UNHCR muri Uganda honyine harimo impunzi zisaga 40,000 z'abarundi zimwe akaba zimaze mu gihugu igihe gisaga imyaka 10 Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
urakoze Ignatius umugwi wa ONU ukora amatoza ku Burundi warashikirije raporo mu nama nkuru ijeje umutekano ya ONU uwo mugwi uhamagarira president w'u Burundi gufata ingingo za mbere zerekana ko ubutegetsi bwiwe butandukanye n'uwahahora uwo mugwi wagirije u Burundi ko bwabanyanze bikomeye agateka kazi na muntu Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi kuri iyi nkuru
kubwo umugwi w'ishyamwe mpuzamakungu ONU ukora amatohoza ku Burundi kubona igihugu gifise indongozi nshasha ni vyiza ariko izo ndongozi zibwirizwa kwerekana impinduka ziboneka mu gihugu kugira ngo agateka kazi na muntu kubahirizwe uwo mugwi wabishikirije kuri uyu wa kabiri mu ijoro imbere y'inama nkuru ijeje umutekano ya ONU Omunya Senegal Dudu Diene arongoye uwo mugwi ugizwe n'abahinga batatu yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya Amerika maze ashikiriza zimwe mu ngingo zihuta bifuza ko zifatwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye Ati cyambere ni kugabanya ku rugero ruboneka ibikorwa bihohotera agateka kazi na muntu icya kabiri no guhana abagirizwa mabi atandukanye muri aba harimo gwaruka gw'imbonera kure n'abandi bafatanije ibikorwa byo kubangamira agateka kazi na muntu kureka abantu bakishira bakizana baba abatavuga rumwe no gutegetsi canke abandi bifuza gushikiriza ivyumviro no kugira amanama gukorana neza n'amakungu cane cane gusubira kugurura ibiro vy'igisata cawo n'icagateka kazi na muntu gufungura abamenyesha makuru bafunzwe nk'abikinyamakuru iwacu n'abandi bafungiwe ivyumviro vyabo batavuga rumwe na leta n'abandi kuba ubutegetsi bwarahindutse ni byiza ariko bibwirizwa guherekezwa n'ingengo zerekana impinduka ataraho ntaco vyo babimaze kuva uwo mugwi ushingwa na ONU mu mwaka w'2016 abawugize ntibarahonyoze kirenge mu Burundi kuko leta yanse ko bakorana namubajije ingene bagiye gukorana na leta nshasha Ati twebwe twasabye ko twakorana n'u Burundi tukemererwa kuja yo kuva kera ariko byaranse twifuza kumviriza ubutegetsi inzego za leta n'abandi bakorera mu gihugu ingene babona ibintu ico dukora ubu dukoresha uburyo bwose bushoboka tukavugana nabo mwibanga habe n'abandi bakorera hanze abahunze n'inzego mva makungu kandi turigengesera tukavuga ukuri mu maraporo yacu ahandi hoho murumva ko leta yotiro nkaho idufatira uwo mugwi uvuga ko ufite icyizere ko ibintu bizohinduka ufatira ku ijambo umukuru w'igihugu yashikirije ariko ararahira aho yiyemeje ko agiye gukorana neza n'amakungu harimo na ONU icyo gihe Evariste Ndayishimiye yaniyemeje ko agiye kubahiriza agateka kazi na muntu uko niko yavyivugiye
nimugira ubwoba ndazibindindiriye ukwishya no kwizana kw'abarundi bose no kubakingira mu gateka kabo guhera ubu ivyingimba nibihagarare umwe wese avuga ikimubakiye twoye kwihamenya abatwenzi kuva ubu ntakuniganwa ijambo kuko dufise ihangiro ryo gusasagaza ubutungane bwizewe na bose kandi bunywanisha bene gihugu na cane cane mu gusubiza umutamana intahe yo kumugina turipfuza yuko ibyaha bihanwa habaye wakoze icaha yaba uri muri leta canke wundi twese tumushengeze.
Yamara leta y'u Burundi yagiriza kandi uwo mugwi kukorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Dudu Dien atwara umugwi wa ONI, wewe se kwa bibona.
Cette accusation a été proférée dès le début de la création de la commission d'enquête. Elle est souvent faite dans des publics.
Ibyo baritwagirije kuva kera tugitangura gukora amatohoza yacu ku Burundi, ariko musomye neza amaraporo yacu nk'iheruka y'impapuro zirenga 170 ntawo twegamiye. Twerekana neza ingene agateka kazina muntu kabangamiwe n'inzego za leta canke batavuga rumwe nayo, eka mbere n'iyindi migwi. Aho mbere niho natwe tugira tuti leta duha makuru tubwira ingene ibintu byifashe, tureke twinjire tuganire twegeranye dukorane. Amaraporo yacu aratomoye, nta numwe dukorera, gusa ibyo tudoma kuri toke turabihuriza ko n'abatavuga rumwe na leta.
Et qui font qu'on ne peut pas nous accuser de refléter la position des partis d'opposition.
Uwo mugwi wa ONI umaze gushikiriza raporo zitatu zahawe mbere na Sentare Mpuzamakungu mpande vya CPG, nayo nyene iri kwirakora amatohoza ku Burundi. Muri izo raporo harimo amazina y'abantu umugwi wa ONI wemeza ko bashizwe muri leta nshasha. Iyo leta umukuru w'igihugu arafise ingene yayise.
Gushinga iyo leta mvyeyi rero nico nje gukora.
Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, kubw'Ijwi ry'Amerika.
Turagushimiye Pierre Clavier.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu tworira amazi.
Kigabo urya mu wundi tutaba tuvuga rumwe baratuka ko turi muri leta. Yaradutuka ko turi mu kwaha kwa leta. Ubona bakaba ari mu mugongo, urumva uri mu kwaha ari uri mu mugongo, bumye ku muntu umwe bategerezwa kunga ibere.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Mu Rwanda leta yatanguye kuronderera za kaminuza zizokwakira abanyeshuri agera ku 2000 biga mu mashuri atatu aherutse kugagwa. Kubindi kuri iyi nkuru twumvirize Asunta Kaboyi.
Muri za kaminuza zafunzwe harimo kaminuza ya Kibungo, harimo kaminuza Christian University of Rwanda yakoreraga mu mujyi wa Kigali, n'Indangaburezi College of Education yakoreraga mu ntara y'Amajyepfo. Impamvu Minisiteri y'Uburezi yatanze nuko zose zitujuje ibisabwa n'ibindi bibazo byari bizugarije bikabangamira ireme ry'uburezi. Umuyobozi mukuru w'inama y'igihugu ushinzwe amashuri makuru na kaminuza mu Rwanda, Mukankomeje Rosa, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bamaze kubarura abanyeshuri basaga 2000 bigaga muri izo kaminuza zafunzwe, bakaba basabye ibigo byabigishaga guha abo banyeshuri ibyangombwa byose byerekana ko bahoze biga n'icyiciro bari bagezemo kugira ngo bashakirwe andi mashuri bazakomerezamo.
Twakoranye inama n'andi mashuri yigenga afite amasomo ajya gusa n'ayo abana bigaga, turaganira tubabwira ikibazo ko giteye, tunabasaba kuzabafasha bakabakira bakaborohereza aho bishoboka kandi mu rwego rwemewe n'amategeko. Nibira mukabigenze bityo tuzafasha abo banyeshuri, tuzafasha iryo shuri agiyeho kugira ngo bamworohereze yo kudatakaza cyangwa kutabura diplome.
Mu gihe leta ihangayikishijwe no gufasha abanyeshuri kudatakaza amasomo yabo, abarezi babigishaga nabo baremeza ko babayeho mu buzima bubagoye. Uyu ni mwarimu Emmanuel Murigo wigishaga muri kaminuza ya Kibungo, nayo iri muziherutse guhagarikwa.
Kaminuza irafunzwe, natwe turasezerewe, nta kintu batubwiye, ntacyo batumariye, nakubwira ngo tumaze amezi 18 yubara. Ariko mu by'ukuri ubona ikibazo cyatangiye nko mu myaka nk'ine, kigenda gifata intera itatu, ariko muri ibiri yo ishize kiba kiraremera cyane. Ni ibintu bidasobanutse ku buryo nta mahoro rwose twagize, twabayeho nabi, imiryango yacu irakena, abana babura uko biga. Banki ziratwishyuza, bamwe ziyabatereza ibyabo, kandi ari kaminuza twagiranye amasezerano yo kuzajya duhemba natwe tugashobora kwishyura imyenda yacu.
Uyu mwarimu asaba leta ko mu gihe yabifashije abanyeshuri gukomeza amasomo yabo, nabo yazazirikana ku mibereho yabo kuko basigaye mu gihirahiro.
Bamwe dutekereza kujya mu nkiko, ariko nanone ubu turabura umuntu twari guwariwe, imiryango yacu yarahakeneye, twagize ibibazo bikomeye, ariko ntabwo tubona umuntu utwitaho pe. Leta yagomba kureba ukuntu idutabara, reka tugira inama uko twabona amafaranga cyangwa se nayo niba ifashe icyo kigo ikagifata ikaba yaturiha ibyacu kuko twaravunitse cyane kandi twavunikiraga igihugu n'abana b'igihugu no mu mashuri ya leta no muri kaminuza za leta bari bakwiye natwe kutureba nk'uko bareba abo banyeshuri tugize kuba imari imyaka tudahembwa noneho n'akazi turakabuze bagombye no kudushakira ukuntu badushakira imyanya natwe mu byo twigisha mu mashuri ayo ariyo yose yaba prive yaba ya leta kugira ngo twongere ubuzima wenda bube bwagaruka n'ubwo bitoroshye nyuma y'igihe kimeze gityo cy'ububabare turabisaba leta rwose turwaneho kuri ibyo birarane byacu dufashe amabanki arimo aradutereza ibibanza n'amazu tubamo.
Leta isobanura ko nta bushobozi ifite bwo gushakira akazi uwari we wese ugakeneye, ahubwo isaba abo barimu kuba bakwifashisha amategeko arebana n'umurimo mu Rwanda bakarenganurwa.
Uretse na bariya bigishaga mu bigo byigenga, ntabwo minisiteri se cyangwa heki yivanga mu gutanga imyanya ibigo bya university. Buriya university za leta bashyira imyanya ku isoko abantu bagapiganwa yewe na rektori n'abakora ibizami. Ni ukuvuga rero ngo abo barimu bahakoraga n'abanyarwanda, amategeko agenga umurimo mu Rwanda barayazi. Niba muri bigishaga muri faculty ya agriculture, uyu munsi hakaba hari umwanya n'ubundi bamwe usanga bajya gukora n'andi hatandukanye. Baramutse batukeneyeho inkunga yo kuvuga ngo ubuvugizi bwa nta n'ubwo mbona, kuko uyu munsi n'abanyeshuri barangije kwiga ntabwo tujya kubavugira kubakorera ubuvugizi ngo babone imirimo. Abantu bakuru bagiye hariya bazi uko bagiyemo imirimo yo ku isoko mu Rwanda, haba mu mashuri yandi yigenga, haba mu ya leta, imiryango irafunguye, bashobora kujya gusaba umwanya nta kibazo.
Nubwo iki kibazo cy'abanyeshuri gishobora kuzakemuka, abarimu bo bagaragaza ko kugeza ubu batazi ibyabo ko bizasozwa, kuko n'uburyo bwo kwitabaza amategeko butazaborohera. Abenshi bakemeza ko badafite uwo bazabaza ibyabo. Hashize iminsi inzego z'ubutabera mu Rwanda zitaye muri yombi wahoze ayobora kaminuza ya Kibungo Professeur Egide Karuranga, abahoze bakorana nawe bakibazo bazabaza ibigendanye n'imishahara yabo kandi umuyobozi wabafunze. Iki kibazo ni nacyo kigaragara muri kaminuza ya Christian University of Rwanda. Bwana Habumuremyi Pierre Damien yarabereye umuyobozi, nawe akaba ari mu maboko y'ubutabera. Bikaba biteganijwe ko kuri uyu wa kane Pierre Damien Habumuremyi agezwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ngo aburane ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha birimo gukoresha nabi umutungo ufitiye rubanda akamaro ndetse n'icyaha gishingiye ku cyene wabo ubwo yari umuyobozi w'iyi kaminuza iherutse gufungwa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turagushimiye Asumta kuri iyo nkuru. Nshuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro vyo muri aka kanya bigarukiye ngaha kuri mikro. Mwari kumwe na Fiden Yongabo, mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Yara hii imbere imodo kazira agarara Kumuhogo Watiwi miko kwenyu mvuduko wibisu chika Ikinoga yanga kisi nikime na mazi ya robine Ichaka chamu wanyi chorezo na buza maherezo. Mugoko kandi kuri we ngo kuzivanga yumva ritoto kuruguru mubava horana numufuki umegere yuyitu sinda kuruguru niba ushaka ko muhuza urukwiro imenewe inzoga aho yana gusoma na ushaka ko mucano mubano mimo musemburo ukamuhi mitori
kuyumoyo bagenzi
ba
tumutwale mpola mpola nu watu
Numumi watu
Tumutwale gache gache nu watu
Numumi watu
Nitumuhane Numunu watu Tumutwale gahoro gahoro
Guru 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 guru
Gore jobundi Yakerewe kukazi watu